Ini Radio Izmija Amerika. Radio Izmija Amerika mugi Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22 mu Rwanda turi kuri FM. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwiwe shuti mwese muduteza amatwi ni Fidel Niyongabo abaramutse abahikaze mu makuru y'akakanye. Abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi baba mu ntara ya Kivu yo mu buraruko bwa Republika ya Demokrasi ya Kongo bahunze ingwano yadutse mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere.
Urunagana masako ya rejo n'umugoroba isaha itanu bageze isaha irindwi bari kurwana na n'ubu tuba twamenya abahekeranye mbari bande kuba bose bari Uganda abanza babunagana ya Kongo.
Abo ni bamwe mu bahunze ibyo bitero. Mu Burundi umushikiranganje w'ubudandaji n'amahinguriro kuri uyu wa mbere yitabye inama nshingamateka kugira atange isiguro ku ibura ry'igitoro n'isukari. Abantu bariko bahunga Ethiopia baja muri Sudani bavuga ko bakogwa ku bitero kandi binjizwa ku nguvu mu gisirikare. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Abantu bariko bahunga Ethiopia bavuga ko bakogwa ku bitero kandi binjizwa ku nguvu mu gisirikare. Ibyo biriko bikogwa ku Banyatigreya mu gice cy'intara ya Tigre igenzurwa muri iki gihe n'abategetsi b'intara ya Amhara bafatanije n'inteko za Eritrea. Ibyo byemeze ibyatangajwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abandi by'uko inteko za Eritrea zikiri mu ntara ya Tigreya. Abantu bariko barahunga muri Sudani babitangarije uno munsi ku wa mbere itororokanizo ry'amakuru ry'Abanyamerika Associated Press. Ni mu gihe ingwano imaze umwaka hagati y'inteko za Leta n'inteko z'intara ya Tigreya. Abagabo batatu bahunze mu ndwi iheze ibice bya Adebay na Humera mu burengero bwa Tigreya bavuga ko abategetsi b'intara ya Amhara bagabishije abanyagihugu bo muri ako karere ngo ntibashyigikire inteko za Tigreya ziko zegereza umugwa mukuru wa Ethiopia Addis Abeba. Mugihe amakuru yuko inteko za Tigreya ziriko zigira intambwe zikomeye, abategetsi b'intara ya Amhara bagabishije abanyagihugu muri Tigreya kutazishyigikira. Basavye abanyagihugu kuzibashikiriza ngo atari uko bazobikira hamwe bose. Alemu Abraha umunya Eritrea afite imyaka 28 avuga ko abategetsi b'intara ya Amhara bafatanije n'inteko za Eritrea batangiye kwinjira mu mazu y'abantu mu ijoro kubatwara. Avuga ko abagenzi biwe bari mu batwawe. Yibaza ko bambitswe mu ntara ya Amhara aho gutana mu mitwe gukomeye kwabereye mu mezi ya vuba. Intumwa idasanzwe y'umuryango w'ubumwe bwa Afrika Olusegun Obasanjo yahoze ari perezida wa Nigeria yaciye ku mayange ugwego rw'umuryango w'ubumwe bwa Afrika rujejwe amahoro n'umutekano uno munsi kwa mbere ku nama yagiranye n'umutegetsi w'intara ya Tigreya Debretsion Gebremichael ku mugwa mukuru w'iyo ntara Mekele mu mpera z'indwi turangije. Umushikiranganji wa mbere wa Iraq Mustafa Al-Kadhimi yabonanye na perezida w'icyo gihugu Baram Salih hanyuma agirisha inama ku bijyanye n'umutekano na leta yiwe ku munsi w'Imana. Hari nyuma yuko arusinze kubashatse kumugandagura mu masaha ya kare y'uwo munsi nyine. Yaganiriye ku gitero cyakozwe muhiri we mu gice gikingiwe cyane cyo ku mugwa mukuru wa Iraq Baghdad. Icyo gice nicyo kirimo inyubako za leta n'iz'abaseruka ibihugu byo mu mahanga. Amenyesha ko bazobandanya guhiga bakoze icyo gitero kigayitse. Avuga ko babazi neza kandi ko atangeka bazobatora. Icyo gitero cyakozwe hakoreshejwe indege zitatu zitagira abadereva bita drone zari zuzuye amabombe cyakomerekeje abacungera ubuzima bwiwe batari bake. Cabaye inyuma yo guhangana hagati y'inteko zijeje umutekano z'igihugu n'abashigikiye imigambwe ishigikiwe n'igihugu cya Iran inyuma yuko batsinzwe bikomeye mu matora yabaye mu gihugu haraheze hafi y'ukwezi. Umushikiranganji wa mbere wa Iraq Mustafa Al-Kadhimi atangaza ko bakoze ico gitero n'ababashigikiye bashaka ko igihugu gitwagwa n'inkozi z'ikibi kandi kirangwa n'akajagari. Avuga ko bo bashaka leta yubaka igihugu kazoza kacyo k'abana bacu kandi cyubahiriza agateka k'abanyayiraka. Kamenyesha ko bariko bakora bivuye inyuma kugira bakorere inyungu z'abanyagihugu ntawitiriye ico gitero cyo ku munsi w'Imana. Perezida wa Amerika Joe Biden yarasohoye itangazo ryiyamiriza igitero cyakozwe ku mushikiranganji wa mbere wa Iraq Mustafa Al-Kadhimi. Yarahayagije ubuyobozi bwiwe yongera asaba ko abanyagihugu boguma batekanye bakihangana kandi bagashyira imbere ibiganiro kugira bakingira inzego z'igihugu bongere bakomeze demokarasi mu gihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zuguruye imbibe zayo zari zimaze hafi imyaka ibiri zugaye kubera ikiza cya COVID-19. Ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Nkuko ibigo ntaramakuru bitandukanye bibitangaza, abantu ibihumbi n'ibihumbi bo ku isi bazindutse bajya gufata indege ziza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu cya mbere ku isi cyakira indege nyinshi kurusha amahanga yose. Amerika yafunze imipaka yayo guhera mu kwezi kwa mbere k'umwaka ushize, bitanya imiryango itabarika, ubucuruzi n'ubukerarugendo nabyo birahomba. Urugero rw'ukuntu abantu bari barahangayitse, sosiyete y'indege yo mu Bwongereza British Airways ivuga ko abantu bashaka kuza muri Amerika mbere ya Noheri baguza amatike yayo biyongereye inshuro 900%. Sosiyete yo muri Amerika yitwa American Airlines yo ivuga ko abashaka kuva muri Amerika bajya mu Bwongereza biyongereye inshuro 66%, abajya mu Burayi 40%, abajya muri Brazil 70%. Izindi sosiyete z'indege nyinshi nazo zari zariteguye zongereye umubare w'indege, zahisemo indege nini zishaka n'abakozi b'inyongera. Imipaka ifunguriwe ibihugu 33. Abinjira kandi bagomba kugira ikimenyetso ko bikingije no kwipimisha bakerekana ko batanduye COVID-19 iminsi 3 mbere yo gufata indege. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga nanone ko yemerera kwinjira abafashe inkingo yo ubwayo yemera n'izemewe na OMS, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima zonyine gusa.
Ayo yaramwe amwe mu makuru avuga ijya no hino ku isi radio Ijwi rya Amerika ibandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu kinundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Mushobora kandi no kudukurikirana kuri Facebook no ku kibanza cyacu cya internet ari cyo wezitatu akabarungu radio yacu vewa akabarungu com. Umwanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga bine. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo haravugwa ibitero by'abagwanya ubutegetsi. Gushika ubu ntiharamenyekana abakoze izo bitero naho baje baturuka. Aba ba mu gisagara cya Goma kiri mu ntara ya Kivu yo mu buraruko batewe ubwoba n'ivyo bitero. Timishimwe yavuganye n'umumenyesha makuru ari Asanka Darius.
Goma kuva mu gitondo ari dokinero yabaye mu karere ka Rutshuru yatumye abaturage bo mu mugi birirwana bo mu bwoba. Bitewe nuko abasirikare n'abapolisi ari benshi mu duce twa ngombwa two mu mujyi kuva kuwa kane gushize batinya yuko ibyabaye Bukavu mu ntara ya Kivu yo hepfo mu ijoro ryo kuwa kabiri kugeza kuwa gatatu bikabagera abantu mu mujyi wa Goma. Kugeza n'ubu ibintu byose, akazi kose n'ibindi bintu biri gukorwa nk'uko bisanzwe, ariko uretse ubwoba uri mu baturage gusa.
Ubuyobozi bwari bwatangazaho ibitero byaturutse n'ababigabye
na n'itangazo na rimwe abayobozi bari batanga. Ubu ahubwo ndi ku biro by'umuyobozi w'intara. Iyi mero yageze isanze umuyobozi w'ingabo z'igihugu Generali Celestin Mbaramusa Sese yaraje mu ruzinduko hano i Goma. Byageze ejo nijoro ari hano. Ubu bamaze kwinjira ubwa kabiri mu nama bari barimo igitondo. Ubongeye basubiye mu nama na n'itangazo na rimwe bari bavuga, wenda nibarangiza bari buduhe incamake cyangwa inkuru mu buryo burambuye.
Mukanya waruvuze ko abantu bafite ubwoba ari abantu byaba byahitanye cyangwa se byatumye bava mu byabo kubera ubwoba batewe nabyo?
Ni abantu babivuyemo, ariko nuko abantu bari kubivugiriza bakabivuga. Hari abandi bari kuva mu makazi mbere y'amasaha nganga igoma turi mu masaha 10:30. Ubusanzwe abantu bajya bafunga akazi wenda mu masaha 11 saa 12, ariko hari bamwe bari gufunga kubera yuko igaragara kabisa mu mujyi harimo haragaragaramo ibintu bitari byiza. Abaturage bafite ubwoba bari gutinya yuko wenda bashobora guterana hano mu mujyi wa Goma.
Ugereranije ahantu byabereye naho uherereye ubungubu mu mujyi wa Goma, hari intererereje gute?
Ahantu byabereye ni Ijomba, ni mu karere ka Rutshuru mu tugari twa Cyanzu, Ndiza, Runyoni na Nyangurube. Ni kure, ni hafi kilometero 100 nanga mu murwa mukuru i Goma.
Arisanka, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika uri i Goma muri Kivu ya Ruguru, ndagushimiye.
Nanjye ndabashimiye.
Tubashimire Tina Ali. Tukivuga kuri iyi nkuru, Depite Ayobangira Safari Nshuti yatowe guhagararira akarere ka Masisi mu nama nshingamateka y'igihugu, arashyira mu majwi umugambi wo gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare utakozwe neza. Yabitangarije Ijwi rya Amerika inyuma y'ibitero byakozwe n'abikekwa kuba bari mu mugwi w'abagwanya ubutegetsi wa M23. yabibwiye mugenzi wacu Venus Nshimiyimana.
Nabwo twavuga yuko ari ishyamba ya M23 kuko M23 ni igikundi gifite abayobozi babo, kandi ndo abayobozi ntabwo bari batangaza ikintu cyangwa yikomunike, ako ahubwo amakuru dufite nuko muri abo bantu bateye abaturage bacu bahunze babashije kumenyamo abaturanyi babo bakoranaga na M23. Niyo mpamvu nuko abantu barimo gukeka yuko M23 ariyo yabikoze, ako ubwayo ntabwo twabona ikomunike kugira ngo batwemeze yuko ari bo.
Amakuru mufite magingwa ya yaho imirwano igeze na yahe?
Amakuru dufite nuko aho barimo kurwanira ni ku birometro bibiri biri urimo kugana ku mungini wa Bunagana uri ku mupaka wa Congo na Uganda.
None ko M23 yari yagiranye amasezerano na leta ya Congo, ayo masezerano yashyizwe mu bikorwa?
Icyo ni ikibazo gikomeye kuko tuzi ko habayeho amadelegasiyo menshi yo kugenda kubonana n'aba M23 abari mu Rwanda, abari muri Uganda, bagirana amasezerano atandukanye. Ntabwo tuzi ibyo bumvikanye, ariko tuzi ko muri bimwe na bimwe yari kugira ngo abantu bagaruke muri Congo banyure muri programu yitwa ya DDR yo kudemobiliza no kureintegra, ariko iyo programu ni nkaho ya itabashije gukora akazi kabo kuko n'abandi bantu bari mu bikundi bindi za Masisi, za Hutu, za Beni, za Lubero na Hiho sino muri za Sud Kivu, benshi iyo programu ntabwo yabashije gukora akazi kayo. Bigerayeho guverinoma ishyiraho iyindi shasha bise DDRCS, ako nayo ntabwo yari yatangira akazi, irimo gusa bashyizeho abayobozi bazo b'iyo programu, ako akazi ntabwo kari katangira. Na turimo gukeka ariko nyine izo ntambara zije muri urwo rwego rw'aba abantu bari basanzwe bari mu nyeshamba, ako batari babona ibisubizo mu bijyanye n'iyo programu ya DDR.
Mu mwaka wa 2012 inyeshyamba za M23 zafashe umujyi wa Goma mu gihe gito, ariko zarawufashe. Abaturage b'umujyi wa Goma ubu ngubu bameze bate, bamaze kumva ko izo nyeshyamba zishobora kuba zongiye gutera?
Abantu bari bafite impungenge kuko kuva ubwo ejo habaye amakuru yuko ashobora kuba ikibitero i Goma, n'ibyabaye i Bukavu habaye wa makomunike babye abantu bigoma abashaka gusohoka ku cyumweru babe bafite sate indangamuntu zabo ibyangombwa, kuko ingabo n'izindi zengo za sekirite zari zirimo gukora amapatruye, ako imirwano iza kubera ahubwo hariya i Rutshuru i Bunagana. Nuko abantu bigoma bari bategereje ahubwo babonye bibaye kure, akahenge kamaze kuba kuko barabona biracyari kure, kandi urwego rw'intambara ruracyari hasi, ntabwo ari intambara ikomeye nk'icyo gihe cya Demi-Nduzi, gihe cya M23. Ako ni ibintu jitema guverinoma igumwa nabyo kubirebera n'ingufu cyane, ubwo muri iyi minsi byabaye i Bukavu, byabaye i Kibumba, byabaye i Lubero, ibyo bigomba gutuma guverinoma nayo ishyiramo ingufu cyane cyane muri iyo gahunda ya DDR.
Amakuru dufite aravuga ko abaturage ibihumbi n'ibihumbi bahunze bagana muri Uganda, icyo hari cyo mubiziho?
Abaturage barimo guhunga, batangiye guhungira mu mungini wa Bunagana, ako nyuma yaho Uganda iza gufungura umupaka ku buryo abantu bamaze kwambuka Uganda. Ntabwo twamenya amakuru kumenya ngo umubare ni bangahe, ako abari Uganda batubwiye uko abayobozi ba Uganda bamaze gufunga amasoko abiri kugira ngo babashe kwakira izo mpunzi zavuye muri Congo. Ikindi kibazo gihari ni uko hariya i Bunagana ni ku mupaka hariho abacuruzi nabo bari bafite ibintu mu madepo hariya ku mupaka, nabo bafite ubwoba yuko intambara ishobora gukomera, bari basabye ko babasha kuvana ibintu byabo mu madepo kugira ngo birinde fata mapiyaje n'iki, ako kubera ko bagifite ayandi amataxi n'imisoro yo kwishura abayobozi ba twane nabwo babashe kubemera kuvanamo ibintu byabo.
Depute Ayubangira Safari Nshuti, ndagushimiye cyane kubwa kakanyu haye ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
Mu Burundi mu gisagara cha Bujumbura no hagati mu gihugu haribonekeza ubukene bw'isukari n'igitoro, ivyo vyatumye abashinga mateka bahamagaza umushikiranganje w'ubudandaji n'amahinguriro kuri uyu wa mbere kugira atange isiguro. Yavuze ko ubushikiranganje arongoye buriko burakora ibishoboka byose kugira abadandaza ntibikike mu kiza ngo baduze ibiciro by'isukari n'isima. Tiyekare niyo nkuru adufiti.
Nta n'ukubwira ati basi ndayifise iratsi baguma batubwira ko atayinka.
Aba ni bamwe mu banyagisagara ca Bujumbura bariko biganijwe ijya Amerika ingene ubukene bw'isukari bumeze muri iyi minsi n'ingaruka mbi bifite ku buzima bwabo bwa minsi yose.
Mu alimentation niho kenshi twahora tuyikura no mu mabotike asanzwe akorera ngaha mu gisagara ca Bujumbura.
Ahibonetse usanga abantu batonze umurongo canke naho ukayironka nk'abantu hari igihe nabimenya ko ihari.
Twebwe urabona muri ubu buzima bwacu ntidushobora gukora tutagira isukari, yaba ibi by'ubuyi duteka, icyayi n'ibindi bintu nyine urabona nk'icyayi cy'amata, ibi byose n'ibintu dusaba isukari. Duca dusanga dukoze nabi nabi kubera ta sukari, yaba basi twayirongikana tutsimba hoho byotu.
Turabaye cyane intango z'ukwezi arahagera iki gihe yamaze guhera.
Icyo bikoze Sosumo, ihinguriro ry'isukari rimwe mu gihugu rirahumuriza ko rigerageza gukabukanya amakaritsiye atandukanye mu gutanga isukari hagatangura kuronswa abayikeneye kurusha abandi. Jean Pierre Nzobandora ni umuvugizi wa Sosumo mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ukuvuga yuko turakabukanya abo duha kugira ngo abantu ntibaze guhurira ngai no kujera rumuvuma y'abantu, kuko hamwe bose twabwira ngo nimuze mutorere isukari umunsi umwe. Ni ukuvuga uyu munsi umuntu ashaka kuvuga ko atasukari afite mugabo, twe twamwiyumviriye imbere y'igihe kwishyura mu gishingo ciwe ashobora kuvuga ko atasukari afite uyu munsi mugabo ejo ari bari kuri programu. Rero twene bazaga ipanze neza isukari iriho. Hariho abantu bakoresha isukari cyane, nk'udufate nka boulangerie ni nyine restora ni indya direct, urumva ngo birashika gasangaraje, urumva mwe nabo cyane ibintu de production kundo fata nk'aba bantu akira abafuwito abo nabantu ibyiwe ubirindirije ngo muyingariza niho mwebwe muri ku rutonde usanga kumbura na byinshi bipfuye. Ni ukuvuga rumwe nabo bantu aje turabisabira uburenganzira abatoyoboye hejuru bakaturekurira kandi nta ngorane bagira.
N'igitoro cyo mu bwoko bwa essence kira Kenya ku mastation amwe amwe nta kihari, ahandi naho bakadoza igiciro cyane bakanka kugitanga nk'uko byemezwa n'aba bazindutse batonze bakirindiriye.
Twe nk'uburuma nko kuva mu gatondo turi ngaha, urabona nk'abaja kuvuza mu gatondo babuze n'ikintu kiba deparasa ku mugoroba, naho ndaza kubisigurira mu boss numve kunini ashobora kubyumva.
Mbuye ingozi naje guhera saa tatu, ingozi ntakiriyo, unazungurutse Bujumbura nzima ndabuze kubera tubuze ibitoro ubuzima burahagarara, ubuzima tubuzenga.
Iki kibazo kimaze nk'indwi nka zitatu ariko nticyari bwabura cyane, cyabura kuse cyasimimu. Ubu niho twatanguye kukibura cyane
cyane, igikapuma kizimba mugo kikaboneka ko umuntu niwe yicaye nk'uri ingozi y'igi Bujumbura azoza gute? Nyamba yatanga ibihumbi dukupfa ingozi z'i Bujumbura zoshatanga 15, urumva yose arashikirwa.
Abashinga amateka n'abakenguza amateka bararajwe ishinga n'icyo kibazo babajije umushikiranganje w'ubudandaji n'amahinguriro, igituma isuka ari igitoro ndetse n'ibindi bidandazwa byankenegwa nk'isima bikenye. Bafite amakenga ko nk'isukari ishobora kuba ishogwa hanze y'u Burundi mu mbisho. Aha umushikiranganje w'ubudandaji n'amahinguriro Capitoline niyo nizigiye arizeza ko icyo kibazo ubushikiranganje arongoye bwagifashe mu ntoki, kandi ko umudandaza azosubira kwikeka mu kiza akarenza ibiciro byashinzwe na leta azobihanirwa.
Ntawakana ko atoba bishogwa hanze biciye mu kinywabi, ariko izo arizo zose twokwemeza ko atari byinshi gushikaho byoba ari byo bituma bikena mu gihugu. Inzego za leta zindi zijejwe kugenzura urudandazwa njabukambibe no gutuza bene ubwo rudandazwa rudaciye mu mategeko zoheza zigafasha muri icyo gikorwa.
Uko nyakubahwa mushikiranganje tubasabe ntubyicare ahubwo mubihagurukire, kuko mubyicariye urumva ni mubihagurukire.
Yego mwe tugiye kubihagurukira twivuye inyuma turabyemeye, kandi ngira nuko nyine kansovye n'ukuri biraturaje ishinga ku munsi ku munsi tuguma turiko turiga ingene twokemura ico kibazo. Ikiriko kirakorwa nuko ubushikiranganje tujejwe Mwiti mikei bugiye kurungika abuserukira mu ntara zose z'igihugu baje bararaba ko hari abikinga mukiza mu kuduza ibiciro bimwe bimwe babikoranye kandi n'abajejwe intwaro.
Akarorero ka hafi kabahanwa kubera kuduza igiciro n'uwahoze ari cegera ca mbere c'ubutwara inama nshingamateka Spetsi Karitas Njebarikanuye asanzwe ari umudandaza akomeye w'isukari mu bayikwiragiza mu ntara ya Gitega aserukira. Mu kwezi kw'icenda guheze ubuyobozi bw'intara ya Gitega bwatangaje ko yafashwe yadugije igiciro acibwa ihadabu y'imiliyoni 2 z'amafaranga y'amarundi bukeye kabiri akugwa mu mubanga yiwe mu biro by'inama nkenguzamateka. Pierre Claver Nkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver. Mu kwezi kw'icumi kurangiye abarundi baba mu mahanga no mu gihugu hagati baributse incungu yo kwikukira ku Burundi. Umuganwa Rudoviko Rwagasore mugenzi wacu Oriane Itangishaka yaganiriye na bamwe mu bakenyezi bari mu muryango w'umuganwa Rwagasore. Mu gice cya mbere yaganiriye ku murongo wa telefone na Honorable Princess Rose Paula Iribagiza Mwambutsa. Mu gice cya kabiri aganira na Princess Agnes Bangiricenge bararunyeretse bakaba ari bashiki b'umuganwa Rudoviko Rwagasore. Honorable Princess Rosa Paula atangura avuga icyo yibukira ko Rwagasore kandi yifuza ko n'abarundi bo mwibukira ko
icyo nabonye yakunda cyane yavukanye umutima urukundo n'icyo gituma yarinze apfira n'igihugu. Nje ndibuka ari mu ishuri urazi ko twebwe muri interahamwe tukagurira ukwacu kuko sadepanye n'umuvuye etanga kwise Rwagasore no kwikwibara baramubona avuye agiye muri rekreasiyo afite amaboko mu mufuka akibaza ngezanja n'ibiki iyo kumeza n'ibyo kurya bamuhaye abandi bataronse yuzujemo inyama mu mifuka agiye kuri abandi bana n'ukuri yavanye umutima w'ikigongaje neza
nukuvuga ko yari umuntu akundana cyane cyane akunda abagenzi biwe ku ishuri n'ahandi. Muhira hoho yari ameze gute nka musaza wawe Muhira naho nyine kwaruka
tugize dushwana? Yeyeuta ko tugize dushwana nawe urazi ko abavukana bashwana. Oya, n'ukuri
mu bikorwa byiwe none yagiye arakora mwagiye mwiga ko kumbure vyinshi kuko yahavuye aja muri politike hari ikintu baba baramwize ko wabonye yari afise mwishaka cane mukiri bato.
Tumaje zima dukurya twabanye cyane twaciye tuja mu mashuri cenyace nja kubaka nawe acaja iburaya akaja iburaya mugabo yararamukanya yaraza Muhira dafe twararamukanya marge naho hatari amatelefone ukube shakane twarinda guhurira iwacu kwa papa yazatuzaniye amakado jewe na maseri yarafite twe twavukana n'undi mukobwa yitwa Regina turaba yadukunda cyane. Hanyuma niho twabona atangiye kuzana iby'amakoperative mbonaga abantu bafite ubumangagini atakindi burimo barujuje ibintu barujuje imifuko y'imiceri barujuje amafu arabazanira ibintu aratangura gufasha abanyagihugu nta n'ikindi we yiyumvira abanyagihugu abantu bari bafite amamangazini baranetiriwe cyane kubona bujuje ibintu batari bafite ari we yabibazanye.
Birumvikana ko yarakunze abantu yakunda gufasha benshi baramwibuka ko ari naco kumbura ico bacaramutumye asaba yuko Uburundi bwikukira agwanira yuko Uburundi bwikukira muri ibindi byinshi yakora.
Ego yagenda ikongo gushigikira kwikukira kw'ikongo niho icyo cyumvi yaciye akizana ati nanje hinge mve hasi mu Burundi natwe twikukire.
Ego niho yakuye iryo shaka ryo kubona yuko bishoboka mu kindi gihugu no mu Burundi bishoboka.
Yabonye ikindi gihugu kandi tubana ko ati natwe hinge acava hasi rero umubyeyi we aramureka nakinumira kuko eroga sinzi nuko ishimo kunya kumuga kwa gasore erega n'umubyeyi wacu mwambutsa yatashaka kwikukira yari kufata yari kurunika kwa gasore nabo bazungu ati tumurungike burayasubireyo ariko ntiyabikoze yaramushyigikira yari inumira mugabo akamushyigikira ibuka bamufungira icy'amaso hari iburushi jewe na marindwi imwe kumusanga ibindi ntibakaza akagenda madamu wiwe nta n'umukozi bari bamuhaye atari abasoda bari hanze bamucunze hanyuma rero jewe sinari bwaje buraya ngo menye guteka nkayoberwa nyine nateka nkamubaza ntinone ibi biraya ndabigire gute kuko wewe yari yarabaye iburaya abanyaburaya bazi guteka kuko yari yarahabaye niwe aza kumunereka yego
ego nkuko bivuze umwami mwambutsa mubyeyi wanyu yari yabonye ko hari ikintu gikomeye azoshobora kurangurira igihugu ni nayo mpamvu kumbura tamufashije gusubira hanze yari yabonye yuko hari ishyaka rya politiki afise muri we canke kwari ubwari ubukerebutse yamubonye
ubwo abakinumira kuko yari hejuru ya byose abaminji baca mu mapolitiki baja hejuru bakareka abantu batakora agafasha ntibiyerekane
none ibijyanye na politiki utangiye kumubona abijamwo ntiwatanguye kumwumvira nk'ubwoba nkamushikiwe hari ikintu mwaba mwaraganiriye ukamuhanura kumbura ukamwumvira ikigongwe ibiganiro byari bimeze gute
Mario Hezma ikigenda n'amatelefoni twari dufite ngo tukomunikane niyo twamenya yuko bari kubaramuhiga ntabashobora no kutelefona icyo gihe tutararonka amatelefoni byari bikore n'ukuri mugabo twaragira porogaramu tugahurira muhira nka rimwe mu kwezi nka rimwe mu mezi abiri twese tuze kuja muhira kwa papa
iki gice cya kabiri tugiye kuganira n'uwundi mukenyezi Agnes Bangiricenge akaba nawe nyene afise icyo ashikiriza ku buzima bw'umuganwa Louis Rwagasore Madame Agnes Bangiricenge ndabahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi
Ego murakoze
Mwabanza mukatubwira mukatwibwira abo muri bo n'icyo mufise mushikiriza ku bijanye n'igandagurwa ry'umuganwa Rwagasore ariko mbere yaho tubanze utwibwire ku batakuzi Agnes Bangiricenge ninde
murakoze jewe nitwa Bararunyeretse Bangiricenge izina rya papa wanje umwami w'Uburundi Mwambutsa Kate yitwa Mwambutsa Bangiricenge iryo zina Bangiricenge ryari n'impamvu bamugiriye icenge hanyuma nanze igitangirano rindi ritari ryo papa yanyihereye banyita Bararunyeretse niryo ririno mu butunga abe yose ari mu butungane mu ncamake rero jewe ndi umwana wa Mwambutsa bizwi n'umuryango kuko nakuriye kwa sogokuru avukana na Mutaga yari se wa Mwambutsa
bisigura ko wari mushiki w'umuganwa
w'umuganwa kwa Gasore
mutubwira nk'umuntu muvuze ko mwari mu muryango muri mu muryango wa Rwagasore mu mwibuka kwiki mu muzi kwiki muri make kubatamuzi cyane cyane urwaruka guno munsi
munsi make sinovuga uburyo twababaye yavuga ibikuru bikuru ntangurire kuri musaza wanjye incungu y'Uburundi Rwagasore Rwagasore Louis n'ukuri twarapfakaye Uburundi bwarapfakaye gupfatara bidasanzwe ushutaho n'amajambo yavuze akirimo umwuka iyo yavuze rutreze ukuri abafise umutima barababara Rwagasore Louis umuganwa atari umugani ntiyaraba amoko ntiyaraba ngo ni umwana w'umuganwa yabifisha bugufi kandi akikundira abantu bato bato
Jote muduteze amatwi ahaniho dusoreje amakuru yacyo kuri isaha ndabashimire ko mwahisemo gukurikirana radio Ijwi rya Amerika nshimirana abagenzi banje bafashije gutegura aya makuru washize hamwe aya majwi ni Fasi Gebeyehu amakuru yarahagarariwe na Eddie Gwema naho kuri mikro mwari kumwe na Ange Fidel Niyongabo ndabasezenda bifuriza amahoro n'ibihe byiza